murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 9 ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mudusange kandi ku mirongo migufi kugera saa 2 ni kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mukanya gato cyane n'amakuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa nayo mu biyaga bigari. Mu biyaga bigari mu Rwanda, leta na societe civili ntibavuga rumwe ku itegeko riteganya kongera imisoro ku mitungo, ubutaka n'inzu zo guturamo.
Uyu musoro uje ugaragaza nuko niba inzego z'ibanze zigomba kubona amafaranga yisumbuye byari ngombwa kuzamura umusoro.
Uyu ni Depite Constance Rwaka uyobora komisiyo y'ingengo y'imari ya leta mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite.
Aka sosiyete sivile nta nubwo tujye tubibona, ntaho twabonye abadepite begera abaturage ngo bajye kuribasobanura kuko nibo rireba cyane. Ukabona ko habayemo kwihuta cyane kugira ngo ritorwe abaturage batagishijwe inama.
Naho uyu ni Sekanyange Leonard, umuvugizi wa sosiyete sivile y'u Rwanda. Mu Burundi, leta yongereye ibiciro by'ibitoro, naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Joseph Kabila ntaziyamamariza manda ya gatatu. Ni ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mureke ariko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas. Tuyahere muri Zimbabwe, umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu Tendaye Biti yarimwe ubuhungiro muri Zambia, inyuma yaho abategetsi ba Zimbabwe bamufungiye umwanya muto ariko agerageza kujabuka urubibe. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yishinze guharanira agateka ka muntu mu gice cya Afurika yo mu bumanuko, Dewa Mavhinga, yatangaje ku munsi wa gatatu ko igihugu cya Zambia kitekanya gusubiza Biti hamwe n'abandi batanu bari kumwe mu gihugu cya Zimbabwe. Tendai Biti yari umwe mu banywanyi 8 w'umugambwe MDC baronderwa n'igipolisi cya Zimbabwe, yagirizwa kugumura abandi ni nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu ndwi iheze. Umugambwe MDC uvuga ko yibwe. Leta z'ubumwe za Amerika zarafatiye ibindi bihano ruhasha bishasha ku Burusiya, inyuma yaho bigaragariye ku Burusiya aribwo bwahaye ishano wahoze abusumira urusaku hamwe n'umukobwa wiwe mu Bwongereza mu kwezi kwa gatatu. Amerika yagiriza Uburusiya kutubahiriza amategeko mpuzamakungu mu guha uburozi abanyagihugu babwo. Umurusiya Sergei Skripal hamwe n'umukobwa wiwe Yulia babasanze barataye ubwenge aho bari mu gisagara cya Salisbury mu Bwongereza, bose uko ari babiri barakize inyuma yo kumara indwi zitari nke mu bitaro. Ibyo bihano bishasha ku Burusiya byatangajwe ejo ku munsi wa gatatu, biterekanijwe gutangura gushyirwa mu ngiro ku itariki 22 z'uku kwezi k'8. Bizobuza Amerika kugurisha mu Burusiya ibikoresho byose bishobora kubangamira umutekano wa Amerika nk'ibikoresho bya gitekinolojia. Ubwongereza bwashikirije ko bushikiye ibyo bihano bya Leta z'Ubumwe za Amerika. Tukiri muri Amerika kandi, abategetsi muri leta ya California baragabisha ko bishobora gushika mu kwezi kw'icyenda kugira bazobe barashoboye kuzimya imiriro y'inkazi itari bwigere iboneka muri kahise k'iyo leta. Imiriro imaze gutongora karere kangana n'igisagara cya Los Angeles cyose. Uwo muriro wiswe Mendocino Complex Fire mu Cyongereza umaze guturira akarere kari ku birometero kare 217. Abategetsi ba California bavuga ko abagwana n'iyo miriro bashika ku 14 barimo abanyororo hamwe n'abandi bavuye mu mahanga aribo bariko barafasha kuzimya. Mu bumanuko bwa California abategetsi bakaba barafashe umugabo w'imyaka 51 akekwa kuba intandaro y'umuriro mu ishyamba ry'i Cleveland ni mu bumanuko bw'igisagara cya Los Angeles. Nayo intumwa yawo ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati, ni Nikolaye Mladenove ahanura Isiraheli hamwe n'umuhari Hamas guhagarika ugusotorana ni nyuma yaho izo mpande zose kwari zibiri zirasaniye ku munsi wa gatatu ejo umuhari Hamas warashe ibisasu bya rokete muri Isiraheli Isiraheli nayo yaciye yishura n'ibitero by'indege byahitanye umunye Palestine umwe abandi batanu barakomereka nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Gaza yabishikirije ibyo byabaye mu gihe izo mpande kwari zibiri zari zifise icyizere ko zishobora kumvikana kugira bakinge icyo cyose cyotuma intambara igira kane hagati ya Isiraheli na Hamas yaduka Nikitigiri chaba maze kumenyeka na kubishkwe na nyamugigima mwizinga ya Lomboke muri Indonesia ni amajana tatu na mirongine ni ndugwi. Byashikirijwe n'itoro kanzo ry'amakuru Antara gikukira leta ico gihugu ca Indonesia abategetsi bavuga ko ejo kwa gatatu abandi bantu bavuze kwa gatatu ejo ko abandi bantu igihumbi amajana 447 bakomeretse abandi barenga ibihumbi 165 nabo barateshwa ingo zabo Naho muri Kenya abasirikare batanu b'ico gihugu barishwe ejo kwa gatatu bahitanywe na bombe yari yatezwe kwibarabara igihe imodoka yabo yarengana mu karere ka Lamu mu buseruko bw'ico gihugu naye makuru yatangajwe n'igipolisi c'igihugu abasirikare bari mu ikamyo yaciye kuri iyo bombe ikaba yarononekaye bikomeye abasirikare batanu baciye bafiraho nyene abandi batandatu barakomereka
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet ku rubuga www.radioyacuvewa.com Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda societe civile irasaba president wa Republika Paul Kagame kudasinya itegeko riteganya kongera imisoro ku mitungo ubutaka n'inzu zo guturamo Societe civile ivuga ko bizaremerera abaturage umunyamakuru wacu Kigali Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro
Umirimo ya nyuma yakozwe n'abagize inteko ishinga amategeko bagana ku musozo wa manda yabo habayeho gutoza itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'ibanze iri tegeko ryongereye umusoro ku mutungo utimukanwa umusoro ku nyungu z'ubukode n'umusoro w'ubutaka iri tegeko ryazamuye ubukode bwatangwaga ku butaka kuva ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 yatangwaga mbere kuri metero kare ugera kuva kuri 0 kugera ku mafaranga 300 kuri metero kare abateguye iri tegeko bemezaho kuzamura ibiciro kumazu ndetse no kubutaka biri mu rwego rwo kuzamura ingengo y'imari y'inzego z'ibanze uyu ni député Constance Rwaka uyobora komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko
uyu musoro uje ugaragaza nuko niba inzego z'ibanze zigomba kubona amafaranga yisumbuye byari ngombwa kuzamura umusoro umusoro kubyerekeye ubutaka byavuye kuri 0% rijya kuri 1% n'ubundi inzego z'ibanze zigomba kugira amafaranga ahagije kugira ngo zihe serivisi abaturage nazo ziyubake zibone frais de fonctionnement kugerekeye noneho ubutaka kuri 0 kugera kuri 300% kuri metero kare
kuzamura ibiciro ku rwego rwo gukuba inshuro zigera ku 10 abagize imiryango itari ya leta basanga bizagora abaturage ku buryo basaba president wa republika kutazasinya iri tegeko bwana Sekanyange Leonari ni umuvugizi w'iyi miryango
natwe societe civile nta nubwo twigeze tubibona ntaho twabonye abadepite begera abaturage ngo bajye kuri basobanura kuko nibo rireba cyane ukabona ko habayemo kwihuta cyane kugira ngo ritorwe abaturage batagishijwe inama rero nibaza ko hagombye kuba harabayeho gusesengura kareba ese byatuye kurya mbere basoresha abaturage ese abaturage angahe yo barayabonye barayatanze uhagiye kongera amafaranga ntibarebye ntibabanje no kureba niba mbere koko yandi ya mbere abaturage barayabonaga bishobora gukomeza kuba umuzigo ku muturage ugasanga rimwe na rimwe na bwa butaka bwe na cya kibanza cye kigiye mutungo wa leta kubera kwena niwe kwishyura
bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko nabo bagaragaje ko gutora iri tegeko bizabangamira abaturage uyu ni depute Niyonsenga Theodomire na depute Nkusi Juvenal
kuko nk'umuntu ufite inzu ikodeshwa azasora umusoro wa parcelle asore umusoro w'iyo nzu yongera asore n'umusoro ku bukode imisoro itatu ubwo murumva ukuntu ubwo buremere uko bungana kandi ni ukuvuga ngo niba arimo gusora kuri 0.5% kunzi ifite agaciro ka miliyoni ijana bamuvanemo za 50% azajya asura 5 samire kunzu gusa utagiye ku butaka utagiye no ku mafaranga y'ubukode iryo kode bumva ko deja turamuremereye
ukwishyura 10 umusoro warusanzwe wishyura ukawukwishyura 10 ni ibintu biremereye iyo misoro ku nzu ese nanarwa kwishyura uzamushyiraye azahinduka sharje ya leta ntaho nzi ku isi iri impôt foncier yigeze iba source principale ya revenu z'uturere iyo uteye ikibazo muri za tune twagiye dukora hose ikibazo abaturage batugezagaho ni ikibazo cyo gusorera ubutaka none tubu ku byishyuro 10 twarebye neza ubu umuntu wasoraga 5,000 muzamwishyuza 50,000 abibone na 5 atarabitangaga umuntu wishyuraga 50,000 muzamwishyuza 500,000 abibone
nubwo iyi misoro yiyongereye ku buryo hari abagaragaza ko bikabije abaturage ntibahwemye kuvuga ko imisoro yako ku mazu yabo ndetse no ku butaka batunze ibaremereye
hari ibintu byera bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere ariko nkatwe byatubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twembwe abaturage byatubangamiye
kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ite noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
hari ikibazo cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera gakora ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa
itegeko rizatangira gukurikizwa nirimara gushyirwaho umukono na perezida wa repubulika riramutse rishyizweho umukono na perezida wa repubulika ibiciro bishya byatangira gukurikizwa mu mpera z'uyu mwaka Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, leta yarayizamuye ibiciro by'igitoro. Ni ministri w'amasoko ntangangufu Com Manirakiza wabitangaje. Umunyamakuru wacu i Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, araduye inkuru irambuye.
Mu kiganiro kubamenyesha makuru ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji bw'amasoko ntangangufu ubutare n'agataka ko Imanirakiza yashikirije ko igitoro kidugijwe kuva kuri uno wa gatatu yabanje gusigura igituma hafashwe iyo ngingo
igitoro rero cyagiye kiraduga buhoro buhoro leta iragenda ibifata mu minwe ikoresha uburyo ishoboye kugira ngo ibiciro ntibishobore gusubirwamo ariko uno munsi ibiharuro dufise tukaba tubona neza yuko hano muri kano karere dutanguye kugira ingorane abasanzwe bakurikiranira hafi kino gifata ingorane zijanye n'uko igiciro cy'igitoro mu Burundi ari gito ukurikije muri kano karere bikaca bivuga iki bica bivuga yuko ubwa mbere abasanzwe bakizana baca batangura kugabanya icyo bahora bazana ko kingana bagabanije muca mwumva neza yuko hashobora guca haba ibura ryacu mu gihugu haba yibura ryacu musandemo bizi yuko haca haba amastasiyo hirya no hino ububidoni biki murayimenyereye hanyuma ugasanga bareka bagira igiciro bishakiye
igitoro cya essence n'icy'amazutu byavuye ku 2,250 ku ilitiro mazutu yongewe ko amafaranga 100 ku ilitiro essence nayo 150 ku ilitiro ngo kumushikiranganje Imanirakiza yabitangaje
ibi rero tumaze kubyihweza tukabirabira hamwe tukaraba ingene uno munsi mazutu igeze ku bice bishika 33% birenga uko cyahora kigurishwa n'igitoro ibice 24% kugira rero ntitwinjire muri izo ngorane ndababwiye dufashe ingingo kuva uyu munsi itariki 8 z'ukwezi k'8 2018 kuduza igiciro cy'igitoro ku mafaranga 2,400 kuri essence n'2,350 kuri mazutu ariko petrole ikaba igumye ku 2,000
iyo ngingo yo kuduza igiciro cy'igitoro ninja mugongo kuri bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura batunze amamodokari bano bagabo Ijwi rya Amerika yabasanze aho basanzwe barangurira imirimo
ginze kabiri mwaka umwe haduzwa iki giciro ni ibintu bibabaje cyane urabona n'ubuzima bwari buzimvye muri iki gihugu kugira ngo ico gitoro umuntu uronke na maritiro 10,200 usanga ari ikintu kigoye ibi ni ibintu tuvyakiriye nabi nk'abantu sanswe tugendesha imodoka dufise imodoka urumva narije hariho n'ubukene urumva baje gusongera isi
we wakiriye gute ino ngingo y'ubushikanga
wewe umva no yakira gute irono iza konona iza guhuriza aho rabivuka nta ko nikuntu umuntu yobivuga we harura mu kwezi kwa mbere hari mu mpera essence iraduze duze kwa amafaranga 150 na kino gihiduze kwa 150 amazuta araduga gucyo nyene ubu urabona neza yuko bariko berekeza nko gwiciro ca 25 kwiritiro ivyo zose bica bizana za ntete vya biharage vya bindi bifungurwa aya mashure y'abana ubona abantu bagiye kugira gute ingorane
abo banyagisagara batangazwa n'ingene leta yama iduze igiciro c'igitoro ivuga ko caduze ku isoko muza makungu ariko iyo ico giciro kimanutse kuri iyo soko leta idaheza nayo bigabanure ico giciro
igitoro kiduze ku isoko muza makungu niho basha baduza mugabo iyo camanutse kandi natwe duhora tubibona turabikurikirana ntibamanura kugira ngo nase tugira gahengu
te nibaza yuko nga mu Burundi batigera babona ko ibintu byabo bazazimbutse byakoretse ibiciro ku isoko muza makungu hose bakoma batubwira yuko byaduze byagiye hejuru bati natwe tuteza kwifadikanya n'abandi mugabo ntibifadikanya n'abandi iyo byoba byakorotse
umushikiranganji ajejwe iby'amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka yashikirije ivyo biciro bishasha vy'igitoro ahejeje gushikiriza ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze abamenyesha makuru bamubajije aho ibikorwa byo kubaka ingomero zindi z'umuyaga nkuba bigeze umushikiranganji ko Imana irakiza yishuye ko zimwe ibikorwa byahagaze kubera ubukene bw'amafaranga ariko ko hari izo ibikorwa biko bibandanya neza Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, President Joseph Kabila ntaziyamamariza manda ya gatatu. Yahisemo Emmanuel Ramazani Shadari kugira ngo abe ari we uzahagararira ishyaka ryabo nayo bafatanije mu cyo bita Front Commun pour le Congo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 12 gutaha. Mugenzi wacu Edi Rwema yabajije Senateur Moise Nyarugabo wo mu nteko ishinga amategeko ya Kongo uko babyakiriye.
Perezida yaramaze iminsi aganira n'abantu bahuriye mu mutwe bise ngo ni Front Commun pour le Congo FCC nabishize hamwe kugira ngo bashyire ibitekerezo byabo hamwe ku bwa Congo. Bagize iminsi aganira nabo kugeza nejo bagiranye ibiganiro mugoroba bumvikana ko uyu munsi bari burangize icyo biganiro gutora batoye umuntu. Umuntu ni uwitwa Emmanuel Ramazani Shadari, ni umuntu wigeze kuba guverineri wa Maniema, ni imwe mu maprovensi atatu yavuye muri Kivu. Akaba yarigeze kuba na ministre wungirije ministre w'intebe ushinzwe interior. Akaba kandi ubungubu ariwe munyamabanga mukuru w'icyama cya PPRD, nicyo cyama cya president muri make.
Bwana Nyarugabo, abantu benshi bashidikanyaga ko Perezida Joseph Kabila aza kwemera gutanga ubutegetsi ahitamo uzamusimbura, ariko none birabaye. Ibi byabivuze iki kuri politike ya Kongo?
Mu rwego rwa politike y'igihugu bivuze ibintu byinshi, ariko cya mbere ni uko noneho abari bafite ubwoba ko uwo bita Dauphin hano uzasubirira Perezida atazatorwa, noneho izo mpungenge zirarangiye kuko yatowe. Abari bafite impungenge ko Perezida ashobora kuzatanga izina rye, noneho nabo nazo zashize kuko atari izina rye yatanze, bigaragaye ko atazisubirira, ahubwo uyatowe ni uzamusubirira. Ijambo rya gatatu ni uko bigaragara ko amatora hatabaye izindi mpamvu bitazwi amatora agomba kuba cyangwa se yegereje yenda kuba, kuko noneho icyo ni cyari ikibazo gikomeye cyari gisa naho itarabonerwa umuti ubu rero abakandida bari hafi kuba 10 abazahatanira uwo mwanya
bwana Moise Nyarugabo ikindi kibazo gikomeje kuvugwa cyane dore ko uyu munsi ari nawo wa nyuma abakandida bagomba gutanga kandidatire yabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu ari umunyapolitike wifuza kuzaba umukandida uwo nawe ni Moise Katumbi kugeza ubu igihugu cya Kongo kitaremerera ko yinjira mu gihugu mubona ko ibyo atari imbogamizi kuri politike y'ubwisanzure muri icyo gihugu
icyo kibazo ntabwo ngifite nk'ubumenyi buhagije ntabwo nagikurikiranye nzi nimba yaranasabye nyine officiellement akoresheje inzira zagombaga gukoreshwa cyangwa se nimba nawe nyine yumvaga ari bras de fer ari uguhangana uyu munsi ministre ushinzwe itangazamakuru amaze kubivugaho avuze ko ngo atigeze agera ku mpaka wa Kongo ahari abofisi ba Kongo yagarukiye ku mpaka wa Zambia sinzi rero impamvu koko banze ko yinjira ariko ibigaragara nuko hari ikibazo kindi kigaragara nuko bisa naho atoba kibonye uburyo bwo gutanga kandidature ye cyanyuma nuko uko ndekereza nuko nanone yarahagarariye umutwe umwe wa opposition kandi hakaba hari abandi bakandida benshi ba opposition wenda bashobora kwishyira hamwe bakagira uwo bashyigikira wenda byo nabaha n'amahirwe menshi kugira ngo batsinde amatora cyangwa se nyine bagira amajwi menshi kuruta uko nanone bagira bugira bakandida benshi bigatuma bikabuza amahirwe bose yo gutsinda amatora
mu gusoza senateri Moise Nyarugabo mwebwe ishyaka ryanyu ryaba ryarifatanyije n'iryo huriro mwavuze president Kabila yagiranye ibiganiro naryo kugira ngo bahitemo uzamusimbu
ishyaka ryacu ryifatanyije n'andi mashyaka ya opposition yinjiye muri guverinoma cyagiye hari ibiganiro byavuyemo guverinoma y'ubumwe ubwo rero nibwo icyama cyacu cyari muri ibyo biganiro cyinjiye muri guverinoma kandi hagati aho ibyo byama byose bya opposition byinjiye muri guverinoma byagize icyo bita regroupement ni ibyama byishyize hamwe ku bw'amatora iyo regroupement yacu yitwa G18 iyo G18 rero iri mu bindi byama n'izindi regroupement zishyize hamwe gutora uyu mukandida batoye uyu munsi uwo Ramazani Shadari.
Senateri Moise Nyarugabo ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.
Icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima na guverinoma ya Kongo baraye batangiye gukingira abaturage nyuma yo gupfa kw'abantu 34. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika twayisemuriwe kandi turayigezwaho na Pierre Claver niyo nkuru.
Ishami ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko urwego rw'abahinga baheruka gutanga urucanco mu ntara ya Equateur muri Kongo ariwo nyene ugiye gufasha gutanga urucanco nk'ubwo rukingira indwara ya Ebola mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ubwo rucanco rugiye gutangwa cyane cyane mu bisagara vya Beni na Manjina ahamaze kwibonekeza abantu bafashwe n'ico kiza muri yindwi. Abambere batangura guhabwa ubwo rucanco n'abaganga n'abandi bakorana nabo hakurikira imiryango inshoti ababanye n'abandi begereye ahaba abamaze gufatwa n'iyo ngwara. OMS rivuga ko abo aribo bafise amahigwe menshi yo kwandura n'ingoga ico kiza. Umuvugizi wa OMS yabwiye Ijwi ry'Amerika kw'ico gikorwa kitazokoroha mu ntara ya Kivu ya ruguru kuko harangwa intambara n'umutekano muke kuko bwa Tarike Jasarevic. Iyo ntambara nyene iri mu bituma Ebola ifata abantu benshi. Yizeye ko inzego z'umutekano cyane cyane abasirikare bo mu rwego rwa ONU rwitwa MONUSCO bazofasha cyane cyane mu gukingira abazoba bariko bakora ico gikorwa.
For example, MONUSCO is sending already sent some security.
Ati nk'akarorero hari imodokari za MONUSCO zimaze kurungikwa mu gisagara cya Beni kuva mu mpera z'indwi iheze. Izo zo dufasha mu gutwara ibikoresho atariko muri iki gihe tubwirizwa gushyiramo ingufu kugira ngo dukore ibishoboka byose mu gukingira abantu. Impanuro z'abahinga bacu tuzozikorera ko cyane kugira ngo hakingirwe abantu benshi bashoboka. Jasarevic yemeza ko ishyamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS hamwe nabo bafatanije ibikorwa bariko barakora ijoro n'umurango kugira ngo ico kiza cya Ebola ntikibandanye kurandagata. Abakozi bagera kuri 30 ba OMS hamwe n'abandi bahinga baramaze kurungikwa kuraba uko ibintu byifashe igikorwa cyo kuraba abo barabonanye canke bararamukareje n'abagwayi ba Ebola kimaze kwerekana ko abantu barenga 900 bashobora kwandura n'ingoga ico kiza. OMS tuvuga ko ico gikorwa kibandanya kandi ko kizotwara uburyo bwinshi kuko kibera mu bice birimo intambara. Intara ya Kivu ya ruguru yibonekejemo ico kiza ca Ebola yegeranye n'ibihugu bitatu binahana urubibe mbere ivyo navyo bikaba ari Burundi, igihugu c'u Rwanda hamwe n'Ubuganda. Ivyo bihugu cane cane Burundi n'u Rwanda vyamaze gutangaza ko vyafashe ingingo ruhasha cane cane ku mipaka y'ivyo bihugu hamwe no kuzindi nzira zose abantu bashobora gucamwo binjira muri Congo canke bava muri Congo baja muri ivyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi. Ingingo zafashwe zihuta nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ivyo bihugu bibiri, harimo gukwiragiza abakozi kuri izo nzira no gupima abinjiye bose bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, gutegura imigwi yonyaruka gutabara igihe bikenewe, hakaba haranubatswe ibigo bidasanzwe byo kwakira abantu bose bokekwa ko ibimenyetso by'iyo ngwara.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji ajeje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko kugena abategetsi b'igihugu cya Iran bishura ku myerekano mu gihugu byerekana ko bafise ubwoba. Pompeo avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bafunzwe mu buryo budaciye mu mategeko, abatari bake nabo bakicwa. Nguko vyibonekeje mu myerekano y'uko yamiriza ibitambara abapfasoni b'abayisilamu bambara mu mutwe, abategetsi b'igihugu cya Iran babonywe batewe ubwoba bikomeye n'abapfasoni bo muri icyo gihugu bariko basaba uburenganzira bwabo. Ibiherutse kuba biremeza ibyo bintu, televiziyo ya Leta yerekanye amasanamu ya video y'umwigeme ariko asambishwa n'umuntu akorera Leta ya Iran. Uwo mwigeme abonwa ariko yemera ko yarenze ku migenzo n'imiziro igihugu kubera yashize amasanamu yiwe ariko aratamba ku kibanza ngurukana bumenyi cya Instagram. Abapfasoni batari bake barahagaritswe mu mezi make yarangiye kubera bagize imyiyerekano mu mahoro y'uko yamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe. Umwe muri bo Shaparak Shajarizade avuga ko yaciriwe umunyororo w'imyaka 20. Muri video yashizwe kuri internet ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi yatangaje ko yavuye muri Iran ahunga akarenganyo nkako. Umuburanira Nasrin Sutude yamuserukiye n'abandi bagize imyerekano mu mahoro ikwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe, yavuze ko ihagarikwa ry'abafasoni batambaye ivyo bitambara ari uguhonyanga agateka kabo. Mu kwezi kwa gatandatu wenyine ubwiwe rahagaritswe ajanwa mu ibohero rya Evin gupfungwa imyaka 5 ku byaha bitatangajwe igihe yahagarikwa. Uwundi mupfasoni akomeye ku bijanye no guharanira agateka ka muntu akongera akaba ari n'umuntu yanonose amategeko, Zainab Taheri nawe nyene yaratawe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu aho yagirijwe ibyaha itagira ishingiro nko gukwiragiza ibihuha bihungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo kubera yatangaje ko uwo aburanira yishwe mu buryo bwihutishijwe adaciriwe urubanza rwiza. Abapfasoni bo mu gihugu cya Iran bariko bishura ku bunyamaswa bwa Leta n'ubutwari berekanye mu kiringo cy'imyaka itari mike. Akarorero mu ntumbero y'ugushigikira umwigeme yahagaritswe agasambiswa n'abategetsi ba Leta Iran kubera yerekanye amasanamu yiwe ariko aratamba, abapfasoni batari bake baranditse ubutumwa bwiyamiriza kugene yafashwe canke bashira amasanamu ya video yabo bariko baratamba n'ikivugo ko gutamba atari icyaha. Nguko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabitangaje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya kuvugira zidahengeshanya abanyagihugu bo muri Iran. Avuga ko intwaro y'igihugu cya Iran itegerezwa guhindura ukugena ifata abanyagihugu bayo kwitegerezwa gukingira uburenganzira bw'abanya Iran bose.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti zacu mwese uko mugana turabashimiye, ibigano byacu birakomeza, mukomeze rero mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika, mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.